Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda kandi mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu www.radioyacu.com. Kutugezaho ubutumwa cyangwa ibitekerezo mwakoresha address yacu radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatanu wasigabyeho ari ku bugenzuzi bwa gahunda, Justin ari ku buhanga bw'ibyuma, aya makuru ahagarariwe na Edi Rwema, naho njyewe mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Ndabaramukije mwese, mbaha ikaze ku makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu, nta na rimwe dufise munsi y'abantu 40 bishwe, enda muri ayo mazina nibanye ku muntu umwe akihari.
Uwo ni Pierre Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe APROD riharanira uburenganzira bwa muntu, aremeza ko mu Burundi hakigaragara ubwicanyi. U Rwanda rwatangiye gukingira indwara ya Ebola, naho mu nkambi ya Nyarugusu icumbikiye impunzi z'Abarundi muri Tanzania, abakobwa bari munsi y'imyaka 17 batwara inda cyangwa bagashyingirwa bataruzuza imyaka y'ubukure. Tubafite n'andi makuru mu kanya gato, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gukingira indwara ya Ebola kuri bamwe mu bakozi b'urwego rw'ubuzima bikekwa ko bashobora kuba bahura n'abamaze kuyandura. Ibyabaye mu gihe indwara ya Ebola imaze igihe ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko Leta y'u Rwanda yo ikavuga ko iyi ndwara itaragera ku butaka bwayo. Asumutakaboye.
Ni igikorwa kibera mu burengerazuba bw'igihugu ku mipaka yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yanditse kuri uru rukingo rukiri mu rwego rw'igeragezwa ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakorera imirimo inyuranye ku bitaro ndetse n'amavuriro matoya. Uru rukingo kandi ruzahabwa abaganga bakunze guhura n'abarwayi bya hafi, nibo bazatangirwaho n'iki gikorwa, hakurikireho abandi bakozi kugira no kubakora amasuku ku bitaro. Uru rukingo rwatangijwe mu mujyi wa Rubavu wegeranye bya hafi n'umujyi wa Goma wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gihugu kikaba kimaze iminsi kivugwamo iyi ndwara ya Ebola, ndetse bivugwa ko abasaga 600 bamaze guhitanwa nayo. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ifite inkingo 300 zatanzwe ku nkunga n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merck. Leta y'u Rwanda igasobanura ko Ebola itaragera ku butaka bwayo, ariko urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi rushobora gutera impungenge. Minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba mu ntangiriro z'uku kwezi yari yabibwiye itangazamakuru.
Icyorezo cya Ebola kiri mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, kandi akaba ari indwara yandura cyane, akaba ari indwara yica vuba, imaze kwandurwa n'abantu bagera ku 87,000 muri icyo gihugu. Muri bo 60% bakaba barahitanywe n'iyo ndwara, ariko nanone abagera kuri 370 bakaba baravuwe bagakira. Waterwa urukingo utaruterwa kugira ngo wandure Ebola, nuko ujya gukora mu matembabuzi y'umuntu ufite indwara ya Ebola. Udakoze muri ayo matembabuzi ntabwo uzayandurira mu mwuka, ntabwo uzayandura kuko mwasangiye. Nudakora mu matembabuzi, amahirwe yo kuyandura ni zero.
Ku ikubitiro uru rukingo biravuga ko ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakabakaba 8,000 bagomba guhabwa uru rukingo mu gikorwa giteganije kumara hagati y'amezi 3 n'5. Dr. Mazarati Jean Baptiste ukuriye ibikorwa by'ubuzima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ari nawe uzakurikirana iki gikorwa cyo gukingira, asobanura uburyo uru rukingo ruzatangwa.
Uzajya gukingirwa wese tuzamufatira umwanya wo kubanza kumenya amakuru y'ubuzima, kuko hari abemerewe gufata urwo rukingo n'abatabyemerewe nk'abagore batwite, abagore bonsa. Nitumara kumusobanurira tuzamusinyisha ko yemeye neza urwo rukingo. Namara kurufata hari abaganga bateganyijwe kugira ngo bamushyire muri observation 30 minutes. Iyo 30 minutes nirangira tuzareka uwakingiwe atahe imuhira nk'ibisanzwe. Hanyuma hari abaganga bateganyijwe kumusura 3 ku munsi wa 3, kuwa 14 no kuwa 21. Tuvuga yuko iyo birenze umunsi wa 21 umuntu yarahawe urukingo, aba yaragize ubudahangarwa buhagije n'ingaruka zagumbye kuba zarabaye izizamubaho nyuma y'iyo minsi zitazaba zitewe n'urukingo.
Uretse abakozi mu rwego rw'ubuzima biteganijwe ko aribo bazatangirirwaho mu guhabwa urukingo, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko urukingo rushobora guhabwa n'abandi Banyarwanda babyifuza mu gihe baba babyemeye. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko urukingo rukiri mu igeragezwa, bityo ruhabwa umuntu wabyemeye amaze no gusobanurirwa imikorere yarwo, icyo rwamurinda n'ingaruka rushobora kumugiraho. Uru rukingo ruje nyuma y'imyitozo myinshi imaze igihe ihabwa abakozi bo kwa muganga mu duce twegereye umupaka wa Congo. Iyi myitozo kandi yanahawe bamwe mu bashinzwe umutekano bereka uko bakwitwara imbere y'umuntu bakekaho indwara ya Ebola, ndetse n'uko bafasha uwo bigaragaye ko yanduye iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika ribajyane mu Burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu APROD uri muyo leta yahagaritse ariko ukaba ugikomeza gukora, wemeza ko ikibazo cyo kubangamira uburenganzira bwa muntu gikomeza kugaragara muri icyo gihugu. Uwo muryango uvuga ko ubushakashatsi ukomeza gukora bugaragaza ko byibuze abantu 40 bicwa buri kwezi kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, naho abarenga 400 bakavugwa kuba bafungiye impamvu za politiki. Eloge Wirika neza yaganiriye n'umukuru wa APROD Pierre Claver Mbonima.
Mu kiganiro cyihariye hari rya Amerika, mukuru w'ishyirahamwe APROD yemeza kubijyanye n'agataka kazina muntu mu Burundi ibandanya kunyuka n'ubwivyegeranyo bitangwa na leta byerekana igihujana cyavyo. Pierre Claver Mbonima sigura ko afite abantu ku rubuga batohoza badahengamye mu duce dutandukanye tw'igihugu, aratanga uturorero tw'amatohoza akora buri kwezi mu bisata jejwe by'agataka kazina muntu hamwe n'akabanyororo.
Ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu nta na rimwe dufise munsi y'abantu 40 bishwe ku kwezi n'ibintu by'ukuri. Jewe natanze amazina y'abantu 43 bapfuye ku kwezi, enda muri ayo mazina nibanye ku muntu n'umwe akihari kuko leta nawe nyine afite ayo mazina yafite ayo maraporo, nibanye ku muntu n'umwe akiri muzima jende nshimvuga yuko iyo raporo ari bubeshe. Ine dushimi cyangwa cyane dikwishira mu APODAGE ijya abagati akabanyoro kwa gatatu guheze mu mabohero yose y'u Burundi hariyo abanyoro 12,000 abanyoro bashika 4,000 bose bapfungiwe imvo za politiki kuva u Burundi bubaho n'abakoloni bakihari gushika cyongere independence nta na rimwe amabohero y'u Burundi yari bwajemwe abanyoro bashika 12,000.
Abayeho nabi naborohewe mbona impaza abegwa nibazo bihanze Burundi kwirinda inzira z'ukoresha ingufu mu gutorera umutamatati.
Injawe wanu ya kera yo muri 1903 sicyo kimwe n'uyubu. Abantu barazi ingaruka mbi y'ingwano, jewe ndazi ingaruka mbi y'ibigwanisho. Nta muntu ukwemera ngo naja n'ibigwanisho mu banyagihugu, niyo ajya mu kurwana naho ajya agiye kurwana jewe n'ukuri hakajya umunyagihugu n'umwe apfa no muri nasiyo zindi tuzojayo uwo muntu tuzofa tumubabariye. Twari dukwiye kuraba ingene abanyagihugu basubira kubana neza hakaboneka ingene igihugu cyusubira kuja mu iteka n'itekane. Nga jewe narababaye nabuze abantu mugabo inyishu siwo kugira ngo rekanje kwihora ngo rekanje gufata ibigwanisho cyangwa ngo n'umwana wanje gufata igwanisho. Ingwano atamarizana nta nyishu ibije gutora.
Iyo nyishu iyo mpirimbanye ubu igitabo yanditse gisigaye cyigishwa muri amwe mu mashuri yo mu gihugu cy'Ububiligi isanga atawo kwihebura kutazoboneka.
Ino mu Bubiligi hari amashuri basigaye bakigisha mu kugira abantu bamenye agataka kazina muntu, bamenye ingene umuntu yitanga. Rero kubona bakigisha mu mashuri icyo ni kintu naje kintera intege. Ndabona yuko insinzi yanje ari iyo, sinakoreye ubusa kuko rijya n'iteka kandi kiriya gitabo ntikizozimangana.
Kukibato chereke ya matora, yomu mbibi na minongibili, mboni mhamenyesha, kuigi hukubizu kuligi shogwe kuitunga aniliza, kukwe tazobali wa iliambele, ilizobi korgwa, munga baka sanga, ichoba echiliza, rukoyo korgwa habanje, kuibiga aniro, kugira ngobarundi bose, nabahu nzigi hukuba yitabile, gurcho, abatangu mngizero, akanashimangira, hanura, kumu kutegura matora seni, huovugururwa, ukajamwa banu, imande zose ziyumbamo, eroje uikaneza, ibruseri, juja Amerika.
Eroje wirikaneza tugushimire icyo kiganiro giranye na mukuru wa Prodehash Pierre Claver Mbonimpa ejo rya Amerika diragerageza gushakisha icyo leta y'u Burundi yavuga kuri ibyo ngivyo tubibutse yuko leta y'u Burundi yahagaritse abanyamakuru b'abarundi gutangariza mu Burundi no gutara amakuru ikanakura ku murongo wa FM ijwi rya Amerika. Tugeze muri Tanzania aho bamwe mu bakobwa bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cyo kurongorwa cyangwa guterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure, bivugwa ko uburere bubi, ubwisanzure burengeje no kutumvikana n'ababyeyi biri mu mpamvu zitera ibyo bibazo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania ni James Jovin yagiye mu nkambi ya Nyarugusu kureba uko byifashe.
Abana bararongoka bakiri bacye bagatwara inda zikabananira kuvyara kuca bayitwanwa n'izonda.
Ingorane z'abana bari munsi y'imyaka 17 kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ziri kubataya amashure, abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana baba barezi batitayeho abana babo. Indero mbi, ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka. Bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro iri ya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga.
Yuko nabibona mbona yuko kwa abana bama bategwa inda ataragera, ugasanga umwana nakwiza imyaka lakini ugasanga ariko yategwa inda kandi ataragera, cyane naho ugasanga agiye gusenya asanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atageza uko utegwina. Asanga nkuko kijana baramuteye indwara ya sida, ugasanga arafashwe na sida cyangwa nawe ugasanga abarononekaye, ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka.
Ikindi bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenye yuko atabuzi bafite bakora. Icyo nacyo ni kibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Ingorane dufise ababyeyi baraduturubika cyane, umaze kubona nk'ingorane z'umubyeyi wawe kazimubwira akubwira ibyo birakuraba, amaze kukubwira nkuko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugabo umuvyeyi wawe ntavyemere, akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza. Mama nyene harageze giharambye ati wewe naho wogira gute nituzohuza, ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya wiwacu ngiye mu bitaro naraharahaye ingwi ikwiya nanzariye igitenge ciwe kica kiratakara, yambwiye ati Tanzania igitenge cyanje ntituzokumvikana. Mawo munsi yaramfashe mu nzara nkubita, amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije, ndamubwiye ati mare kanzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize. Ambwira ati naho wogira ntampa igitenge cyanje ntizokumvikana.
Umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro cy'i Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndera nkwe bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Abana humva turi mu kigwati, turi mu kigwati mu Burundi bari kugatumba kugatumba, ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafite. Mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo, hajya habiki baragiyeyo, ukatusanga niko guta akaranga. Je no vuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko ni ko tubayeho, utusanga indero atari nziza, abana baratwara inda zibitwarire, abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa, hari ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe.
Yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana bana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihera gose mu nkambi ya Nyarugusu.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo cya IRC nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira poro ugasanga kumbiyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuvye abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko hari n'umwana aheruka gutakara yaragiye burundu n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza
mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, iji Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Indimi gakondo hirya no hino ku isi zikomeje kugenda zitakaza umwimerere kubera amagambo y'indimi zo hanze akomeza kwinjiramo uko imyaka igenda ihita. Hari n'izimaze gucika burundu mu rwego rwo kugerageza kurengera ururimi rw'Ikirundi. Abahanga mu rurimi rw'Ikirundi barimo kwegeranya inkoranyamagambo izasobanura amagambo y'Ikirundi mu rurimi rw'Ikirundi. Iyo nkoranyamagambo nirangira izabaye ya mbere yanditse muri ubwo buryo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye mukanya na Professor Ferdinand Mberamihigo ugisha ibyerekeye indimi zo muri Afrika cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri Kaminuza ya Burundi. Bavuganye rero ku by'iyo nkoranyamagambo, atangira mubaza uko ururimi rw'Ikirundi rwifashe muri iki gihe.
Icyo twavuga ukuntu ururimi rw'Ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'indimi zo muri Afrika, twavuga yuko tamerewe nabi cyane kuko twamenyesha yuko hariho indimi zimwe zidimangana. Hari indimi zitari nke haba muri Afrika, haba muri Aziya, haba muri Amerika y'Epfo, eka n'iya ruguru. Indimi zirazimangana kubera bishika ugasanga hariho akarere kahora kavugwa mu rurimi kanaka, hanyuma hakazindi indimi zizirusha kumbure zizirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise. Hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zazimanganye. Ku Kirundi rero siko biri. Mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa ruba rumaze gusimba imanga, kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe birayisimba. Mu bisanzwe muri Afurika hari indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza kwifata kugira ngo bigume ari indimi nzima. Ikindi twavuga rero tuti Kirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho. Iyo ni iyindi ngingo bafatira ko kugira ngo barabe ko ururimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe. Kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni kuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rugakoreshwa mu kandi ni kuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata byo kuruvuga gusa. Ni kuvuga yuko rushobora guhererekanwa mu runganwe rumwe rukaruha urundi runganwe. Hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu Kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu hariho nka Bibiliya, iyo nayo nyine barayifatirako. Hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu Kirundi. Ni kuvuga ko umuntu ashobora gusoma Ikirundi, gusoma ibitabo bimwe bimwe mu Kirundi. Icyo nacyo nyine n'akarusho. Hanyuma mugabo twavuga yuko hariho ibintu bimwe bimwe bidateza gukorwa kugira ngo Ikirundi kibe kirushirize kugira ubuzima kifate neza. Aho ni nk'ibyerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi, kuko murabona uruhara ingurukana bumenyi ifise mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu. Kiriko nibyo mugabo ntibishemeye. Hanyuma ikindi ni kuba hariho nk'amayesi ari mu Kirundi, navyo nyine ibyo biriho ni byiza. mukubikomeza cyane cyane hakaba n'ukuba rero ikirundi cyokoreshwa mu buzinga bwa none ho mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana ubumenyi ubwo nyene ukagihindura mu cyongereza ukabona ngicyo cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri Afurika giswahili mu gihausa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima murumva ko twavuga mu ncamake tuti ikirundi ni ururimi ruzima nize mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruserura karanga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kibaho kurusha uko kiriho kanahana makuru bwa none.
Ego ariko umuntu aravye nko mu bakiri bato urasanga ubwo rurimi batavuga neza batanaruzi neza cyane bakaruvanga n'izo ndimi zo hanze muri make nike mubona cokorwa ku bakiri bato.
Ego cyane iyo ni ngorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nkuko tubisanga ni kubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi ugasanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushika ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishure ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashure umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishure kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishure yumviriza igifaransa gusa ibyo ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba rukamwinjira mu bwenge hanyuma ugasanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga ishokorwa rero ni igiki nuko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe bijya bigishwa mu kirundi wasanga ibyo bintu bidabanutse kuko mu bisanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi nshobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kuyifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo bituma ngiye kubivuga naho naba ndiko ndabibwira umurundi atazi igifaransa atasanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi nabyizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza.
Nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi novuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi ari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu Burundi.
Icyo cyiyumviro hakaraka mu Burundi twishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri Afurika Uburundi buri mu bihugu bya mbere byaciyumviye kuva bucikukira mu Burundi mu amategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva Burundi bucikukira harimo ugushinga urwego nshingwa kirundi rwari rushinzwe bari barushinze patiri ntawo kajya ariwe kuko mu bizi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashure akiri mu mashure y'igipatiri kuko icyo gihe amashure menshi ay'abapatiri ayibeye imana hanyuma rero umuntu icyiyumviro na leta iragishimira cyo iragishimangira hanyuma rero niho Burundi bwikukiye umwami yacamushinga gutwara urwego rw'abashingwa kirundi akademi rundi mugabo rero ubwo rwego ntirwigeze ruronka uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike bikomeye by'itohoza ku byerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ibyo bifuza gushyika ko ntibabishyitseko hanyuma twavuga yuko nko mu 67 bisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro ya repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu 2014 niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko ni nomero 188 ryo ku wa 2025 z'ukwezi k'umunani mu 2014 rugena urwego rw'abashingwa kirundi akademi rundi amategeko ariho nibyo mugabo ugogwego nirulaja mungiro nirula akora kubera yuko amategeko aherekeza igitege ko cyo kwigihugu ntarashingwa n'abarugize rero kuko ayo matiko niyo yari gushinga ingene abarugize batorwa ajaho nico bituma utukirindiriye yuko ugogwego rushigwaho
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite ndayize uratwumva
ndarumva cyane yewe ni fa Daniel ndayize ndayi muninga muri komine giteranye
ufite kibazo cyanke icyumviro
kandi kikiyumvira cyangwa gusanga ko kwije bijyanye n'inyandiko z'ikirundi
yego
yego nubwo mu Burundi turabye kungene byifashe ku rurimi rwacu biragaragara neza na neza yuko ururimi rwacu rurimo ruragenda rukungene na bijyanye n'ukungene ugaruka guhurukura usanga ikiriko ikirundi cyacu ukavuke usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikorwa usanga byose bemora ivanga cyane usanga abana b'ubu bakuru barazanye ibintu usanga iki ni cyo tubakora bagira mu zindi dini batanze kwiyumvira cyane usanga ikirundi cyacu kimwe cyakaga kimwe kuko nyine mbona iyo ngingo ndeke yafashe yo gushyiramo ururimi rw'ikirundi yufasha neza na neza ugaruka ukwiye rukunda imigenzo y'ikirundi usanga ugaruka ibintu neza na neza
turabashimira murakoze tasi nawe nyine ari ku murongo wa telefone tasi uratwumva
urumva cyane
irindi zina huri
nitwa Mugiraneza tasi ndi hano i Kigali mu Rwanda
yego mufite ikibazo cyangwa icyumviro
cyari ikibazo
yego
mu by'ukuri nurisibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima kiri kugenda mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu nani ikibazo nagira ngo mbaze umutiba ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru kwaba ari wenda nabyita kwirata ko bazi izindi ndimi cyangwa wenda kaba sinzi mbese tubwire impamvu babona bavangavanga indimi kuko biri mu bintu bizatuma zizima
murakoze reka abishu mu mwishure Ferdinand
aha ego murakoze uhamagaye bwa mbere yavuze yerekeje gukomeza ikirundi arashimika ku kuntu ari ibintu bihambaye kintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi ni ruri mu karanga k'igihugu ariko turetse ibyo kuvuga ngo na karanga gusa ururimi kandi turarukoresha mu nyigisho nicyo bituma gukomeza uri kurakomeza ururimi kavukire uri kurakomeza akanovera k'inyigisho kuko bituma abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi bituma kandi akaranga k'igihugu kabandanya ari kazima kuko ururimi ni kuvuga umubyeyi aruhaye umwana ni iragi aba amuhaye nicyo gituma rero yakimenye cyane yuko ururimi ruhabwa agaciro kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe biriko birakora ku bantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro yuko hariho ibintu bimwe byahora bikorwa mu Gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu Kirundi usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga asabye tuzi
nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu aha niho ibyo kuri isaha tubisubikiye tubashimiye ko mwaduteze amatwi tubararikira gutega amatwi amakuru yacu ataha Justin yari ku buhanga bw'ibyuma Facile Gabriel yari ku bugenzuzi bw'ibiganiro aya makuru yahagarariwe na Eddie Rwema naho njyewe ndi Jeffrey Mutagoma uri kuri Micro twese tubifurije gukomeza kugubwa neza.